Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Nyedirwema wongiye kubasuhuza ikaze muri aya makuru. Mu Burundi ku nshuro ya mbere, komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi sever yavuze ku mugaragaro ko hari Abatutsi bishwe hagati y'umwaka w'1961 n'umwaka w'1965.
Abatutsi barapfuye mu 1965. Ego harabapfuye bishwe cyane cyane muri Muramvya barakwereye umwaka uheze. Turabona n'amazina y'Abatutsi bishwe n'Abahutu.
Uwo ni Pierre Claver Ndayicariye, ni perezida wa Sever. Mu Rwanda, abahinzi b'ibirayi bo mu karere ka Musanze majyaruguru y'igihugu na Rubavu mu burengerazuba ntibabasha kubona inyongeramusaruro mu buhinzi bwabo. Agahenge kagarutse mu ntara ya Amhara mu gihugu cya Ethiopia. Naho muri Nigeri, Jenerali Abdurrahman Chiani yashyizeho guverinoma nshya. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mu kanya, ni mujye kure ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramaganira kure iyicwa rya Fernando Villavicencio, wari kandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Equateur, ivuga ko ari igitero cyakozwe kuri demokrasi. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Jack Sullivan yatangaje ko Amerika yiyamiriza icyo gikorwa cy'ubwicanyi kigayitse cyakozwe kuri demokrasi mu gihugu cya Equateur. Ni mu butumwa yanditse ku rubuga Twitter rwitwa muri iki gihe X. Amajambo akomeye yakoreshejwe na Sullivan yerekana ko igandagurwa rya Villavicencio ari ibintu biteye agahinda kandi byerekana akamaro ko kugendera ku mico ya demokrasi. Igandagurwa ryiwe ryatumye abanyagihugu n'abanyapolitiki bagwa mu gahundwe mu gihugu ciwe. Vyerekana inzitizi demokrasi camwo, cane cane mu bihe birangwa n'icuka kibi ca politiki. Inyishu ya Jake Sullivan yerekana ko Amerika itazodohoka kuri demokrasi gukiringira abahiganirwa amabanga ya politiki hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruhara mu matora yigenga kandi atagira utunenge. Jack Sullivan, umuhanuzi wa perezida wa Amerika Joe Biden ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu, yatangaje ko mu gihe amatohoza ariko araba kwigandagurwa rya Fernando Villavicencio, amakungu azobikwirikiranira hafi kugira abone ko ubutungane bwubahirijwe kandi demokrasi ibandaranije kuba ari nzima muri Equateur. Kuba leta ya Amerika yiyamirije igandagurwa rya Villavicencio vyibutsa ko ibitero bikorwa ku banyapolitike bigeramira inkingi za demokrasi. Ivyo vyibutsa kandi ko amakungu ategerezwa kuja hamwe mu kwiyamiriza igikorwa kigayitse nk'ico.
Muri Nigeri, abasirikare bakoze kudeta bashizeho guverinoma nshya. Fidel Niyongabo baratubwira uko iteye.
Iyo leta igizwe n'abashikiranganje 20 yatangajwe imbere y'inama ikomeye cyane y'abategetsi b'ibihugu bibanye bya Niger itegekanijwe kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja. Iyobowe n'umushikiranganje wa mbere Ali Mahaman Lamine Zein yagenywe muri ayo mabanga ku munsi wa mbere w'iyindwi. Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi General Salifu Modi n'uw'intwaro yo hagati General Mohamed Tumba bari mu rwego rw'igisirikare rwafashe ubutegetsi muri kudeta iheruka kuba. Ishigwaho rya leta nshasha ryerekana ko abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta bariko baratsimbataza intwaro yabo kuva batembagaje perezida yavuye mu matora Mohamed Bazoum mu kwezi kurangiye. Bisa n'uko ari ikimenyetso cy'agasuzuguro ku bategetsi b'ibihugu bigize ishyirahamwe CEDEAO bariko babonana kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja. Abo bategetsi bakoranye kugira bihweze kugene ibintu byifashe muri Niger. Kubw'ishyirahamwe CEDEAO, ingingo zikomeye ziritezwe gufatwa muri iyo nama. Abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Niger babona ishyirahamwe CEDEAO nk'igikoresho c'Ubufaransa bwahoze bukoronije icyo gihugu. Ku munsi wa gatatu w'indwi baragirije Ubufaransa ko bwarenze ku ngingo yafashwe yo kugara ikirere cy'igihugu cyabo. Iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana urangiye. Ubufaransa bwarahakanye ibyo byagirizo.
Iyo nama Fidele avuze yahuzaga abayobozi muri Afrika y'Uburengerazuba yasoje bavuze ko bashyigikiye byimazeyo diplomasi mu rwego rwo gushakisha uko ikibazo cya Nigeria kirangira. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu uyobora CEDEAO muri iki gihe yavuze ko bashyize imbere inzira y'ibiganiro. Inama yabo ibaye nyuma y'iminsi ine igihe ntarengwa cyahawe abakoze kudeta muri Nigeria gusubiza ubutegetsi abasivili no kugarura perezida watowe Mohamed Bazoum kirangiye bita gezweho. Muri Nigeria abantu bitwaje imbunda bateye imidugudu ibiri iri muri leta ya Plateau majyaruguru yo hagati kuri uyu wa kane bisha abaturage byibura 20 nkuko polisi yabitangaje. Eugenia Mukankusi niwe duteguriye iyi nkuru.
Umuvugizi wa polisi ya leta ya Plateau Alfred Arabo yavuze ko ibitero byabaye mu gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kane ubwo abagabo batamenyekanye bari bafite imbunda bisheshe mu mudugudu watangwa mu Rawuru bakarasa kandi bakica abantu 17 mbere yo kwica abandi 3 mu mudugudu wa Rayowok uri hafi aho. Arabo yagize ati kubera ibyo bitero abandi bantu batari bake bafite ibikomere bitandukanye by'amasasu. Yanahamagariye umutuzo kandi yizeza ko ababikoze bazafatwa kandi bakajyanwa mu butabera. Urugomo akenshi ruhabwa isura y'amoko n'amadini aho aborozi b'abayisilamu b'abafurani basakirana n'abahinzi b'abakristo. Cyakora impuguke nyinshi n'abanyepolitiki bavuga ko ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ukwaguka kw'ibikorwa by'ubuhinzi birimo gutuma haba kumaranira ubutaka bituma abahinzi n'aborozi bashyamirana nta kureba ukwemera cyangwa ubwoko.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika muri Ethiopia. Intara ya Amhara yari imaze iminsi iberamo imirwano ikomeye yarimo umutuzo kuri uyu wa kane. Ibindi kuri iyi nkuru nanone Eugenia Mukankosi.
Guverinoma ya Ethiopia kuri uyu wa gatatu yari yavuze ko yashyizeho amasaha y'umukwabu mu mijyi 6 minini yibasiwe n'ubushyamirane mu karere harimo umurwa mukuru Bahir Dar n'umujyi mutagatifu wa Lalibela aho UNESCO yagize ikimenyetso ndangamurage ku rwego rw'isi. Urwego rushinzwe ibihe bidasanzwe mu gihugu rwatangaje ko ingamba zafashwe nyuma yo kuvuga ko ingabo z'igihugu zabohoje imijyi yari ifitwe n'abarwanyi bafatwa nk'amabandi mu karere. Abatuye i Bahir Dar babwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko ingabo z'igihugu cya Ethiopia zagiye urugo ku rundi zireba ko nta bakekwa babahihishe ariko nta rusaku rw'imbunda rwumvikanye. Ababa i Lalibela no mu mujyi wa Gondar wa kabiri mu bunini mu karere babwiye AFP ibisa n'ibyo bavuga ko abarwanyi bazwi ku izina rya Fano basubiye inyuma. Ingendo z'indege mu karere kuri uyu wa kane zafunguwe nyuma y'uko isosiyete Ethiopian Airlines itangaje ko ihagaritse igihe gito yari yihaye cyo kuba isubitse ingendo mu mijyi ya Bahir Dar na Gondar. Nta mibare y'abasize ubuzima mu bushyamirane yashyizwe ahagaragara ariko abaganga ku bitaro mu mijyi ibiri yabayemo imirwano ejo babwiye AFP ko hari abasivili batari bake bishwe n'abakomeretse.
Barakoze Eugenia Mukankusi na Fidele Niyongabo batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira imbuga nkoranyambaga zacu arizo YouTube, Facebook, Twitter na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru tuyahere mu Burundi aho kunshuro ya mbere leta yavuze ku mugaragaro ko hari abatutsi bishwe hagati y'umwaka w'1961 n'1965. Umukuru wa komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi Sever Pierre Claver Ndayicariye yabitangaje kuri uyu wa kane i Bujumbura. Eloge Birika neza ukora i Nairobi yaduteguriye inkuru irambuye.
Vyari mu kiganiro yagiranye n'amenyeshamakuru Pierre Claver Ndayicariye yerekanye ukuntu indongozi zari zatowe mu 1961 uhereye ku muganwa ruhirwa wa Gasore umuhungu w'umwami mwambutsa Bangiricenge yahaniye ukwikukira ku Burundi bagandaguwe co kimwe n'abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka mu 1965.
Abatutsi barapfuye mu 1965 ego bishwe cyane cyane muri Muramvya twarapfuye umwaka uheze. Turabona n'amazina y'abatutsi bishwe n'abahutu abari mu rumeze wa kera yitwa Matias arabagumura hanyuma abahutu bayica abatutsi n'inzu zabo barazipfurira i Muramvya, Bugarama, Busangana, Rusha habaye bicanyi bwahitanye Abatutsi.
Umurwi Sever utangaje ibinyuma y'igihe kirekire widogerwa n'amashyirahamwe yaharanira inyungu z'inkewa z'Abatutsi ko wirengagiza ubwicanyi bakorewe ukibanda gusa ku bwicanyi ko 72 bwayogeje Abahutu. Emmanuel Nkunzi z'umunyamabanga wa Genocide Canada mbere yagirizwa mu murwi kuba hari ibinogo byavubwemo Abatutsi mu kivunga, ariko abagize uwo murwi baroye kuzura ibisigarira bakavuga ko hahambwe Abahutu bishwe mu rwimo rw'72.
Mu gice cya Karuzi bubahutse ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose n'ibyo mu 1972 kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'1993 intara ya Karuzi bararyaguye hari nk'amakomine asigaye atamututse avugwamo. Twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero Kiremba Cangozi aho mu kinogo bakije gikoreramwe ababaji aho bataye Abatutsi bishwe 1993 abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe yatabwa Abahutu mu 1972.
Umukuru wa Sever habitangaje kandi mu gihe kuva mu 2020 hari amashyirahamwe y'ababuza babo atacemererwa kuja kubibuka uko bavyifuza, ni cyane cyane yababuriye ku ishuri ryisumbuye ryahitwa ku Ibubu mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi mu 1993 inyuma y'icwa rya Perezida Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'Abahutu yari yitorewe n'abanyagihugu uwo mwaka nyene. Maitre Christian Ntakarutimana arongoye urwego rw'abashingwamanza haja avuga ko abategetsi basa n'abariko bihora ubwoko bumwe
hose mu ntumbero y'ukwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo ariko barabwihora. Turabona neza yuko ku ntwari ya CNDD-FDD atabutungane uzopfa bubonetse. Intwari ya CNDD-FDD yamye irangwa na gatima k'amacakubiri amacakubiri y'ubwoko.
Mu mpera z'ibihumbi 2021 mu rwego rwa watangaje ko ubwicanyi bwahitanye Abahutu benshi kurusha Abatutsi 72 ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu. Inama nshingamateka na nkenguzamateka zabishyize ku mukono mu minsi yakurikiye. Ndayicaye atwari uwo murwi yerekanye ibimenyetso we n'abakomiseri bakorana bafatiye ko
ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose umucanu urarandagata amaraso y'inzirakarengane.
Mu kwa gatanu 2022 Perezida Evariste Ndayishimiye yaranse ku vyemezo asigura ko vyotuma ubumwe bw'abarundi buhungabana.
Yamaze kuvuga ngo 72 ngo ni ko nyabwoko ryagiriwe Abahutu ko leta atakivuga arahava ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cyunguki none tuzoza turafata kamanyuma ngo uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere.
Iyo ngingo yaranyuze abaserukira amashyirahamwe y'abacikacumu bo mu bwoko bw'Abatutsi n'abagwanya ibyiyumviro by'abanyabwoko banagira ko bavuga ko ukubona Sever yibanda gusa ku bwicanyi bw'72 yitwaje ko yanka ko amasura zimangana atashingiro bigira. Cyahanse Mushano umunyamabanga mukuru wa Genocide Cirimoso
ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfushaje uwo 65 rero atamwihutiye kumubaza ari ugukuraba iby'imyaka niwe ari muto kuzi 1972.
Maitre Jeanze Bigirimana nawe yibaza ko mu rwisever ushobora kuryanisha Abarundi.
Umengo n'umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari ivyakorewe Abahutu birazwi yuko cyacane mu myaka 1972 ari Abatutsi bagandaguwe hatari hake, ariko uwo mugwi ntiwigera ibyo bintu ugomba kubivuga.
Ariko umukuru wa murwi yasobanurira bibaza nk'umunyamategeko Bigirimana
ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze.
Mu rwisever kutohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 1985 kugeza mu 2008 aho umurwi wa nyuma warwanira mu ishyamba washyira hasi ibirwanisho. Yamara kugeza ubu umaze gukora gusa ku bwicanyi bwakorewe Abahutu 72 watangaje ko umaze kuzura ibisigarira byabo birenga 13,000. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Burundi ivuga ko iteganya umugambi wo kongera amazi yafasha kuvomera imirima kugira ngo ubuhinzi butere imbere mu gihugu. Intego nyamukuru ni ukugira ngo ubuhinzi burusheho kwitabwaho. Inkuru irambuye tuyigezweho na Thierry Ndayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Mu nama yahurije hamwe kuri uyu wa kabiri abajejwe intwaro barimo ba musitaneri na ba buramatari hamwe n'amashyirahamwe yigenga, bimwe mu byo yarigamije kwiga ko harimo kugarukira igisata kijejwe ibidukikije ubunimyi n'ubworozi na cyane cyane ku kibazo cyo gushyira ingufu ku bijyanye no kubaka ingomero zizofasha kuvomera imirima no mu gihe cy'ici. Umushikiranganji ajejwe ubutunzi Odase Niyonzima yatanguye abasigurira uko iyo migambi igomba gushyirwa mu bikorwa.
Impinduka nyamukuru ni yo kuva mugukoresha amafaranga turavye gusa amafaranga kwangana taravye icazo gukora tugahindura tuja mugukoresha amafaranga twisunza imigambi n'umwimbu uzova mu migambi.
Abitabiriye inama yabereye Bujumbura barimo Diodone Ntahirihiye umujenama wa komine ya Mugina ashikiriza impunge ngafise mu gisata c'uburimyi.
Je mfatiye ku burimyi kuko burimyi turazi n'iryo soko giterambere mbega mu burimyi by'ukuri haraja y'amafaranga akwiriye kubwira uburimyi kuko tubumva niyo source y'amafaranga yose turiko turarongera. Ibyo nabivuze kubera iki? Je ndatangara nk'iyo mbonye umugoronome imirimo igashobora kugwara ikasinzikara akavuga ko yabuze ingene yize kurasabwira ashikira bene gihugu aje kuraba imirima.
Mugenzi we nawe Sabimana Eric umuhanuzi wa Mustaneri muri komine ya Nyabiraba yabajije impamvu ikiyaya cimbo kidatunganywa kandi gifise amazi menshi yofasha kuvomera imirima.
Ibintu birambabaza cyane iyo ndiko ndaca mu iso kiyaya ingene atamaza kwiye ahari cyangwa abene gihugu bagime neza muri iso kiyaya kugira ngo umusaruro uboneke dufite Tanganyika dufite Rusizi irica abantu.
Mu gihugu ubushikiranganji bujejwe ubutunzi buvuga ko urugomero rwa Kajeke ruza ku mwanya wa mbere mu zitegekanywa gutunganywa neza hakoreshejwe mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'2023 ushiriwe 2024. Maitre Mutore Pasteur wo mu nama mpanuzi wa jambo yo mu isare yabajije umushikiranganji amafaranga angana na miliyari 51 yari yarasohotse mu myaka iheze azokoreshwa kuri urwo rugomero aho yagiye.
Ano ya miliyari ya sohotse yo kuyikora yogenda tubwiye aho ayo mahera yaro yo kugira tumenye ko bazo bamwe bazo barayaje kugira natwe dusubira kuri aya.
Kuri ico kibazo nyene umushikiranganje Odase niyo nzima yashikirije ko icihutirwa ari ugutunganya urwo rugomero ibindi bigakurikiranwa mu nyuma.
Ubyo ivyuko itatubatswe biraboneka ivyo ni ntibihinyuzwa twedukeneye kuri numero shasha nuko aboneka iyo baraje ikaboneka kugira ngo kiyaya gishobore gutunganywa neza kirimwe muci kivomegwe neza kive mu mwimbo ibisigaye byafite ariko bikurikirana.
Ku bindi bibazo bijanye no gutunganya ibiyaya by'imbo umushikiranganje Odase Niyonzima yamenyesheje ko leta yashize imbere umugambi wo kwitwararika igisata cy'uburimyi bityo ibiyaya n'ingomero bigiye gutangura gukogwa mu buryo burambye.
Iyo leta yashize imbere ni ibyo gutunganya ikiyaya cya Rusizi imbere naho ikiyaya cyo muri imbo bivuga gutunganya imirima minini bita agropole ikiyaya cya Rugufamu rero leta yagifashe yuko cyoba icyakarorero uyu mwaka kigatangura gutunganywa neza mbere y'igihugu byaratanguye inyerecyo rimwa hamahakurikira amashene de valeur.
Nawe kubijanye n'abafundi b'indimo Odase Niyonzima avuga ko hari ibikoresho byategekanijwe guhabwa abagronome mu gihe bahora bavuga ko badafise uburyo bwo gushikaho ibikorwa bibera. Mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uyu mwaka w'2023-2024 umugambi wo kubaka urugomero rwa Kajeke ruherereye muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza nyene wategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 3 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri rusange cyategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 556 z'amafaranga y'amarundi. Umugambi uzotwara amafaranga menshi muri ubwo bushikiranganje n'ujanye n'ifumbire ikenerwa n'abarimyi umunsi ku wundi ahizotwara ayarenga imiliyaridi 255 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi akaba ico kiza ku mwanya wa kabiri mu bisata bitegekanyirizwa amafaranga menshi mu mafaranga leta gekanya gukoresha muri uyu mwaka. Iyo nama ihuriza hamwe izo ndongozi mu kwigira hamwe uko amafaranga azokoreshwa yahuje abaturuka mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Bururi na Rumonge izobandanya no mu zindi ntara zose zisigaye zigize igihugu gushika ku igenekerezo rya 11 uko kwezi kwa munani uyu mwaka. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ubu naho nshuti zacu reka tubareke mukurikira ikiganiro Amerikana kivuga ku byahise n'ibizaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuitariche chenda yukwezi kwa munani, ijiombe magana chenda na mirongine na gatanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe intwaro kirimbuzi bomba atomike ya kabiri mu Buyapani I Nagasaki. Byatumye Ubuyapani bwemera ko butsinzwe intambara ya kabiri y'isi. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Nagasaki ni umujyi uri mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'Ubuyapani. Intambara ya kabiri y'isi yose yatangiye ari icyambu gikomeye cy'ingabo zirwanira mu mazi. Yari ifite kandi n'igice kinini cy'inganda zubaka amato ya gisivire n'aya gisirikare. Kugeza ku itariki ya 9 y'ukwa 8 1945 yari ituwe n'abantu 263,000. Mu gihe cy'amezi 12 yabanjirije bomba atomike, indege z'intambara amagana za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zararashe cyane ibisasu bisanzwe birenze toni 340 kuri Nagasaki. Amerika yabanje guteganya kuharasa bomba atomike ku itariki ya 11 y'ukwa 8 1945, iza gusanga uwo munsi iteganya gihe rivuga ko ikirere kizaba kimeze nabi. Noneho rero ibyigize imbere ku itariki ya 9. Indege yarekuye iyo bomba bari bise Fatman, bishatse nko kuvuga umugabo ubyibushye, saa 5 n'iminota 2 mbere ya saa 6. Bombe yari ifite toni 222 z'urutambi TNT mu zindi ndimi. Ako kanya nko guhumbya yahise yica abantu barenga 40,000. Ariko abahanga bemeza ko bashobora kuba barenga cyane kubera ko hari abandi benshi batazwi bahise baba umuyonga ivu. Kimwe cya gatatu cy'umujyi nacyo cyarasenyutse, ariko imisozi iwukikije yawurinze gusenyuka kurushaho. Amerika yari yararashe ku Buyapani bomba atomike ya mbere bise Little Boy, bishatse nko kuvuga agahungu gatoya, iminsi 3 imbere yaho ku itariki ya 6 y'ukwa 8 1945 ku mujyi wa Hiroshima hagati no hagati mu gihugu, umujyi wari utuwe n'abantu 318,000 icyo gihe. Hiroshima nayo yari meze nk'umurwa mukuru w'igisirikare. Ubushyuhe Little Boy yateye iguye ku butaka bwageze kuri degre Fahrenheit 270, ni ukuvuga degre Celsius 380,000. Kandi Little Boy yari nto kuri Fatman y'I Nagasaki, ariko yashenye 60% bya Hiroshima, naho imibare ya mbere ikavuga ko ashobora kuba harahise hapfa abantu bagera ku 70,000. Umubare w'abantu bose hamwe bomba atomike za Hiroshima na Nagasaki zishe ako kanya, n'abagiye bazira inkurikizi zazo uko imyaka yagishira ntuzwi. Abahanga gusa bapfa kugereranya bakavuga ko barenga 225,000, ariko nyine bazi neza ko barenga. Nizo bomba atomike zonyine mu mateka y'isi zakoreshejwe mu ntambara kugeza ubu. Ariko Amerika yari yateganyije kurasa ku Buyapani bomba atomike ya 3 ku itariki ya 17 cyangwa iya 18 z'ukwa 8 1945, iza gufata icyemezo cyo kubireka. Ubuyapani bumaze kwemera nta yandi mananiza ko butsinzwe. Umwami w'abami Hirohito, abayapani bafataga nk'imana, yabitangaje ku mugaragaro ku itariki ya 15 y'ukwa 8 1945. Amasezerano ya burundu yashyizweho umukono ku itariki ya 2 y'ukwa 9 1945 ku bwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwitwaga USS Missouri, hagati y'abari bahagarariye Ubuyapani bari bakuriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mamuro Shigemitsu, n'abari bahagarariye ingabo z'amahanga zari zikuriwe na General Douglas MacArthur w'Umunyamerika.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uru wa mbere, uri gitego.
Ijwi ry'Amerika. Perezida Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasobanuye ko yarashe bomba atomike ku Buyapani kugira ngo arangize intambara kandi Abanyamerika 200,000 bareke gupfa. ariko kandi abahanga mu by'amateka na diplomasi bemeza ko atari yo mpamvu yonyine basobanura ko Amerika yashakaga no kwerekana ingufu zayo yo yonyine yari ihariye cyane cyane mu maso ya Repubulika z'Abasoviyeti bari bahanganye mu rwego rw'ingengabukungu capitalist na communist Abasoviyete nabo bageze kuri bomba atomike yabo ya mbere mu kwezi kwa cumi 1949. Nshuti zacu ikigana Amerika nacyo uyu munsi naha gihumurije.
Arakoze Thomas Kamirindi utugejeho ikiganiro Amerikana hagataho muri Polonye. Leta yafashe icyemezo cyo gushyira abasirikare 2,000 ku mpaka wayo na Belarusiya. Ifite impungenge z'umutwe w'abacanshuro wa Wagner mu Burusiya n'abimukira bashobora kwinjira mu nzira za magendo. Fidel Niyonga.
Ikiganiro cyaciye kuri radio ya Leta umushyikirangano ajejwe kwivuna abansi wa Polonye, Mariusz Blaszczak, yatangaje ko abasirikare 10,000 bazorungikwa kugira bakomeze igikorwa cy'igipolisi n'abajejwe gukingira imbibe z'igihugu. Abo basirikare bazoba bari ku rubibe rwa Belarusiya. 4,000 muri bo bazofasha abajejwe gucungera imbibe z'igihugu, mu gihe 6,600 bazoba bararindirijwe kugira bakoreshwe mu gihe bakenewe. Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Polonye yatangaje ko begereje abasirikare ku rubibe rwa Belarusiya mu ntumbero yo gutera ubwoba ico gihugu gishaka kubatera kugira nikinavyumvire. Umunsi umwe imbere yaho undi mutegetsi wa Polonye yaratangaje ko ico gihugu kizorungika izindi nteko 2,000 ku rubibe na Belarusiya. Ivyo bivuga ko igitigiri c'inteko kuri urwo rubibe kizoba ciyongera inshuro zibiri. Impungenge za Polonye zateye ziyongera ku vyerekeye rubibe gihana na Belarusiya kuva abagwanyi b'umugwi Wagner bashitse muri ico gihugu mu kwezi guheze ku butumire bwa President Alexander Lukashenko. Acuditse n'Uburusiya, igisirikare cya Belarusiya cyatangaje ko kikoresha abacangero b'Abarusiya kugira bamenyereze inteko zacu.
Bakunze ibijwi rya Amerika, umwaka urashize tubateguje ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kuwa gatatu ndetse no ku mvuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Shuti mwari muduteza matwi mukanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Ariko mbere yuko dutandukanaho tubabwire ko mu Burundi ku nshuro ya mbere komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi CVR yavuze kumugaragara ko hari abatutsi bishwe hagati y'umwaka w'1961 n'umwaka w'1965. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iramaganira kure iyicwa ry'umunyapolitiki utavuga rumwe na leta Fernando Villavicencio wari kandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Ecuador. Naho muri Nigeria abasirikare bakoze kudeta bashyizeho guverinoma nshya. Ibyo bibaye mu gihe abayobozi bo muri Afurika y'Uburengerazuba basoje inama yabo bavuga ko bashyigikiye byimazeyo diplomasi mu rwego rwo gushakisha uko ikibazo cya Nigeria kirangira. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu uyobora CEDEAO muri iki gihe yavuze ko bashyize imbere inzira y'ibiganiro. Inama yabo ibaye nyuma y'iminsi ine igihe ntarengwa cyahawe abakoze kudeta muri Nigeria gusubiza ubutegetsi abasivili no kugarura perezida watowe Mohamed Bazoum kirangiye bitagezweho. Naho muri Nigeria abantu bitwaje imbunda bateye imidugudu ibiri muri leta ya Plateau Majyaruguru yo hagati kuri uyu wa kane bishe abaturage byibura 20 nk'uko polisi y'igihugu yabitangaje. Nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Twongere tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza umugoroba mwiza, mugire amahoro n'amahirwe.